mwateza matwi radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nchuti banyonyi bishwe rya Amerika mwiriwe neza muri kumwe na Oriane Tangishaka. Bishwe rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Muri iki gihe umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken ari mu rugendo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amashyirahamwe yigenga akorera mu buseruko bw'igihugu ariko aratera kamo kumusaba ko igihugu ciwe Amerika cofatanya na Leta ya Kongo mu kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Kongo.
Icyo twashaka yuko yakora muri Kongo yacu mu burasirazuba bwa Kongo ni uko yabona igisubizo kuri izi ntambara zikomeje kutera umutekano mukeya.
Uyu ni umwe mu barongoye ayo mashyirahamwe. Kandi naho hirya no hino muri Kenya bari mu bikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Haya abagize inama nshingamateka, haya babura amatari b'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi. Twabivuze umushikiranganji ajejwe imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga Anthony Blinken yabonanye na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri mbere yuko aja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo arimwo ibihugu bitatu byo muri Afrika. Igisirikare cha Nigeria chatangaje ko chataye mu mvuto intagondwa z'abayisilamu zakoze igitero muri ekleziya y'abakatolika muri ico gihugu mu mezi abiri arangiye zigahitana abantu 40. Aya makuru rero nayo ndavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Nkuko twababwiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga Anthony Blinken yabonanye na Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri mbere yuko aja muri Congo mu rugendo arimwo rw'ibihugu bitatu bya Afrika.
Abategetsi babiri babonanye mu biganiro byamaze igihe gitoyi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu na Lady Pandora yagize mu ruhara mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri. Ibyo biganiro bizahishije ibyo ibihugu byabo bidahuriye kuko kubijyanye n'ibitero Burusiya buriko bukora muri Ukraine. Afrika y'Epfo yagumye ataruhande na rumwe yegamiye mu byo yari muri Ukraine yaranse kunebagura Burusiya ku bitero buriko burakora muri Ukraine. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Amerika Anthony Blinken yateye iteka umunsi wahariwe abakenyezi muri Afrika y'Epfo. Uwo munsi uhimbaza igihafaso nibo mu bwoko bwose bagira imyiyerekano mu mwaka w'1956 ku murwa mukuru wa Afrika y'Epfo Pretoria yo kwiyamiriza intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Blinken yitabye ibirori byo guhimbaza iyo tariki uno munsi wa kabiri ku murwa mukuru Pretoria. Mu nyuma yaho yaciye afata indege imujana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho azoba ari mu rugendo rw'iminsi itatu arimwo muri Afrika ruzomujana kandi mu Rwanda.
Kandi naho igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko cyataye mu mvuto intagondwa z'abayisilamu zakoze igitero muri ekleziya y'abakatolika muri ico gihugu mu mezi abiri arangiye aho bahitana abantu 40. Ibindi kuri inkuru Jeffrey Mutagoma arabitubwira.
Umugaba mukuru w'ingabo za Nigeria General Leo Irabor yabwiye abanyamakuru ko izo ntagondwa zatawe muri yombi nyuma yo gufatanye bw'igisirikare, polisi n'izindi nzego z'umutekano zahurije mu gikorwa cyo kubahiga bukware. Gusa umubare w'abafashwe igihe bafatiwe naho bafatiwe ntabwo byahise bitangazwa. Ariko ubutegetsi bwo muri Nigeria bwavuze ko bukeka ko umutwe w'intagondwa za Leta ya Kiislam muri Afrika y'Uburengerazuba ISWAP mu magambo ahinnye y'Icyongereza ariwo wakoze ubwicanyi muri Kiliziya y'Abagatolika ya Mutagatifu Francois mu majyepfo ashyiriye Uburengerazuba bwa Leta ya Ondo tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka.
urakoze Jeffrey Mutagoma. Leta y'igisirikare cha Chad yateye igikumu ku masezerano y'ukwemera guhagarika ingwano n'imigwi igwanya ubutegetsi irenga 40 hamwe n'abatavuga rumwe na leta imbere y'ibiganiro by'umwumvikano by'abanyagihugu ibitegekanijwe mu gihugu. Yamara umugwi ukomeye ugwanya ubutegetsi muri ico gihugu ntiri muri ayo masezerano. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Bisunzwe ayo masezerano yatewe ku gikumu mu gisagara cya Doha, impande zateye ku gikumu zemeye guhagarika kugwana imbere y'ibiganiro bitegekanijwe ku itariki 20 iyo ku kwezi k'8 ku mugwa mukuru wa Chad N'Djamena. Igisirikare cya Chad cyemeye kandi kudatera imigwi yemeye gushira igikumu kuri aya masezerano. Yamara umugwi ukomeye uwanye ubutegetsi wateye igikumu kuri aya masezerano yo guhagarika ingwano. Uwo mugwi wagirizwa ko ariwo wishe wahoze ari perezida wa Chad Idriss Deby Itno mu mwaka w'2021. Kuba uwo mugwi utari mu masezerano byatumye abatari bake bibaza niba azoba hagije kugira ibiganiro bigende neza mu gihugu. Ni mu gihe ikiringo cy'imfata kibanza cy'amezi 18 cyo kuva ku ntwaro ya gisirikare kugira ubutegetsi usure mu minwe y'abasivile no mu nzira ya demokrasi kiriko kirarangira. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yahagije impande zose zashyize ku masezerano muri Chad kutwigoro twazo mu nzira y'amahoro turiko turagira intambwe muri iki gihe. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika washimagije amasezerano yashyizwe ko uyu munsi watangaje ko ari intambwe ikomeye ku byerekeye ikiringo mfata kibanza. Usabye kandi impande zose zija muri aya masezerano kugira igihugu gisubire ku ntwaro yubahiriza ibwirizwa shingiro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Ned Price nawe nyene yahagije utwigoro tw'ugushika ku masezerano. Yashimiye kandi akigoro ka Qatar ko gutuma ayo masezerano ashyikwa ko yamenyesheje ko ari intambwe ikomeye ku byerekeye ikiringo mfata kibanza muri Chad.
Ijwi ry'Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudusanga no kuri internet site yacu ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri YouTube na Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika tuyahere mu makuru y'igihugu cya Kenya. Hirya no hino muri Kenya bari mu bikorwa byo guharura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, ay'abagize inama nshingamateka, ay'ababuramatari b'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi. Muri rusange abakurikiranye ayo matora bemeza ko yabaye mu mahoro naho hagiye hagaragaramwo utunenge duke tujanye ni tumanaho. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umushakashatsi Bosco kubwayo hari mu gisagara cya Nairobi amubwira uko ibintu byifashe muri rusange.
Amatora yabwizwa gutangura mu masaha ya saa 12. Abanyagihugu bo muri Kenya benshi bari bamaze gutonda ku biro by'amatora aho biyandikishije no kuva saa 11 zo mu gatondo, ariko ahatari hake hagiye haboneka ibibazo bijyanye n'ubuhinga bwa none bakoresheje mu gutora bituma amatora aza gutangwa ahatari hake ateze gatoyi. Ibyatumye rero aho byatanguye biteze babemereye kubongerera amasaha batakaje kugira ngo baze gufunga bose bashoboye gutora. Ku bya nyakuri amatora ategezwa kuba ahagaze isaha 11 za nimugoroba bagatangura guharura, kandi nako hari aho byakunze saa 11 bari bahejeje abandi, ariko saa 11 bari bakiri ku murongo. Itegeko rivuga yuko ababa bamaze gutonda saa 11 igeze barorera bagatora hanyuma bakabona gutangura guharura. Ku bijyanye n'icyuka naho twumvise habaye akajagari kiretse agace kamwe aho basanze ku makarata y'amatora hari umwe ataboneka bagomba kugira imyigaragambyo ariko barabihagarika birarangira. No mu yindi ntara aho bita Wajira byabonekanye yuko byagoranye amatora basa n'abayunguruje azoba hanyuma abantu bashoboye kuja gutora. Nyuma y'ubundi icyuka cy'umutekano hameze neza, abantu baratekanye, benshi barategereje, bararorereye, barabiga ibyavuye mu matora.
Warubi vuze ko igikorwa cyo kubarura amajwi cyamaze gutangira mu mafasi y'itora hirya no hino mu gihugu. Ese nabamuzi igihe komisiyo y'amatora izatangira gutangaza amajwi y'agateganyo ibyavuye mu matora?
Amajwi y'agateganyo ubundi atangazwa nyuma y'iminsi ine. Ubundi ndi bariko batangaza byabitangazwa n'ibinyamakuru mu mabirodo bote amwe amwe aho baba bagiye bakavuga ati twabonye uko tuzageze kuriya. Ubundi ibyo tumaze kubona ni ibyihuse cyane byavuye muri za rwereza aho batoye ahandi bacariko babarura. Kumbure akavuga amatora akazatugira inyuma y'iyo minsi ine.
Bwana kubwayo utwo tunenge uvuga twagiye twigaragaza dushobora kuba impamvu y'uruhande rumwe kuba rwavuga ko amatora muri rusange atagenze neza ku buryo rwakwanga kwemera ibyayavuyemo?
Haracyari kare ariko musanzwe muhizi niko byama bimeze ntihabura bidoga. Ariko utunenge twagiye tuboneka ni nko muri ubwo buhinga bwa none bagombye gukoresha. Hari amakiti anonekaye agera ku 200 na ariko ugiye kuraba kiti zateza gukora zashika mu 40 na umva cyemwe 200. Ebwo muri IBC bavuga ati ni nke cyane. Mu burere nabwo amatora atabaye bamaze kubemera ko bazoba menyeshikiringo ayo matora bakayakora. Ntibyagomba gutuma hari abavuga ngo amatora yagenze nabi. N'ibiharuro bidafashe cyane bitari byinshi bitotoma amatora bavuga ngo yagenze nabi, yagenze neza muri rusange ugiye kubiraba.
Ikindi twumva ni uko muri aya matora umubare w'urubyiruko cyangwa se ugwaruka rwitabiriye cyangwa se rwiyandikishije gutora waragabanutse cyane. Wagerageza ukaduha ishusho muri rusange uko ubwitabire bwari buhagaze?
Uyu munsi byatangaje cyane, benshi bari kubyibazaho igituma iyo mu bihe byo mu myiyamamazo wasanga hari ugwaruka rwinshi ruri nyuma y'abiyamamaza. Ariko uno munsi ugiye ku mazu y'amatora wasanga hubwo ugwaruka rutitabiriye aya matora, benshi byabatangaje. Byatangaje kubona usanga abantu b'abasaza, abantu b'abamama nibo bitabiriye cyane aya matora. Ariko ugiye kuraba mu bihe by'imyiyamamazo byabonekana yuko ugwaruka ariko ruyitayeho cyane. Ariko uno munsi mu kwitaba ugiye kuraba ugwaruka ntigwayitabye neza.
Kuri icyo kijyanye n'ubuke bw'urubyiruko cyangwa se ugwaruka, ninde muri abo bakandida babiri bahanganye aribo Raila Odinga na William Ruto bishobora kugiraho ingaruka cyane?
Ugerageje gukurikira neza ukaraba politike ya Kenya, ugwaruka rwajya kugabangana abakandida babiri muri bane basanzwe barasenutse muri aya matora, baza kugabangana William Ruto na Wajakoya. Noneho rero ucawumva Wajakoya we ubundi bisanzwe bigaragara ko atari mu bakandida bari imbere cyane, ubihomberamo ahanini cyane biragaragara ko ari Ruto niwe aza guhombera mu gwaruka rukitabye amatora ku bwinshi.
Bosco kubwayo umusesenguzi mu bya politiki ukabuherereye aho mu gihugu cya Kenya, nagira ngo ngushimire cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane kuba mwampamagaye. Murakoze.
Urakoze Gigwema. Hagataho abanyakenya barenga 170,000 baba mu Rwanda bazindukiye nabo nyine mu matora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka n'abatwara uturere mu gihugu cyabo, basaba ko muri ayo matora hatoba imvururu canke abiyamiriza amatora nk'uko byagenze mu mwaka wa 2017. Menyesha amakuru bishwe rya Amerika Pia Kazanyo nkuru aratubwira ibindi.
Mu bakandida babiri bakomeye muri Kenya, William Ruto icegera cyo mukuru w'igihugu ahari na Raila Odinga atavuga rumwe na leta, amaze imyaka irenga 20 agwanira ikibanza cyo mukuru w'igihugu. Uwo munyakenya aba mu Rwanda yizeye ko yatoyemo umwe azotwara igihugu.
Ya, tumefurahi sana, tumepata fursa ya kuchagua viongozi wetu, kiongozi ambaye yako.
Atindayimba we ko twaronse akagiye ko kwitorera abategetsi bacu. Abo twifuza nabaharanira gateka kazi na muntu uzotwarira bose atahugegamije, abona kure uzofata ingingo kuneza y'abanyagihugu bose atanumwe akumiriwe mu buzima bw'igihugu.
Siri yangu.
Ariko sina mukubwira wanatoye.
decisions that are made.
Utwarishira mwe jabanyakenya baba mu Rwanda amwongerera ko kwigihugu ciwe gikene umutegetsi mwiza ashira imbere ubumwe n'amahoro. Wycliffe Aganda twaganiriye aheje gutora Kigali mu buserukizi bwa Kenya.
I've already voted and I feel so excited.
Ati namaze gutora kandi ndajyohewe ko naranguye uburenganzira bwanje bwa demokarasi. Muri Kenya twifuza umuyobozi yoza kutwunga akadushira hamwe mu bumwe twese wuzoshira imbere amahoro n'umwumvikano mu bonse rimwe kandi uwo namutoye kuko ku rutonde namubonye ko.
That is the leader that personally I will vote.
Abo banyakenya basaba abagenzi babo bari mu migambi itandukanye ko bokwirinda imvururu za politike no gushamirana. Bavuga ko ibyabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2007 aha abantu barenga 100,000 bishwe kubera imishamirano byo babera icigwa. Komisiyo y'amatora yatangarije Ijwi ry'Amerika ko ku biro by'itora bibiri biri Kigali mu Rwanda atangora neza hibonekeje ndetse ko atamuntu n'umwe yibuze kuri liste y'itora. Wanderi El Fantas arabigisata c'amatora mu Rwanda nawe nyene gizeye ko amatora agenda neza mu gihugu cyose akagira nico atuma uje gutogwa mu kibanza cyo mukuru w'igihugu.
Lakini ni mwenye nimechagua ako kwa roho niko na imani na yeye ndiye atakuwa rais.
Atendazi ko wonatoye ku mutima ari wazoba umukuru w'igihugu. Twiteze ko uje gutogwa ari ushira imbere gutorera umuti bibazo by'abanyakenya bose atanuma sigaye inyuma. Muri Kenya ubuzima busigaye buzimbye cyane kandi faranga riguma ritagaciro. Twifuza uza guteza imbere ubutunzi nkuko uhari ariko arabikora. Ntitwifuza uza gushira imbere ubwoko bwiwe oya ahubwo n'ubutuma umuntu wese aronka ubugari n'ibindi byo kurya.
Kama ni ugali, kama ni chakula, mwananchi wote aweze kupata.
Kenya n'u Rwanda ni bihugu bifitanye ubucuti bukomeye bufatiye ku butunzi kuko ibidandazwa byinshi biza mu Rwanda bica ku kivuko cha Mombasa muri Kenya. Ambasaderi wa Kenya mu Rwanda Philippe Gitsiora yemeje ko amatora y'uyu mwaka adashobora gusubiza inyuma ubwo bucuti. Mu mwaka w'2017 niho umukuru w'igihugu ahari Uhuru Kenyatta yatorerwa manda ya kabiri. Ico gihe uwo bahiganwa yansa amatora umugwi w'igihugu jejwe amatora ubona kwemeza ko ayo matora asubigwamo. Abanyakenya baba mu Rwanda barenga 170,000 bizeye ko ubu atawuja kwanka amatora kuko umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta ari nawe yansa amatora mu myaka 5 iheze ubu ari mu bakandida bahabwa amahigwe yo gutogwa nk'umukuru w'igihugu. Raila Odinga yabwiye abamenyeshamakuru i Nairobi muri Kenya ko abanywanyi biwe bizeye intsinzi kandi ko naho batotsinda biteguye kwakira ibiva muri ayo matora. Abakandida bane bahiganirwa ikibanza cyo mukuru w'igihugu ni David Mwaule wo mu mugambwe Agano, Raila Odinga w'ihuriro Azimio la Umoja, William Ruto wa United Democratic Alliance na George Wajakoya wo mu mugambwe Roots Party. Abanyakenya bafite imyaka yo gutora muri Kenya barenga 2,202,000 nkuko umugwi ujejwe amatora uvyerekana. Ku munsi wa gatanu heze ibihugu 15 harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibicishije mu buserukizi bw'ivyo bihugu muri Kenya vyashize habona Rwanda ndiko bisaba ko hoba amatora meza atekanye azina imvururu za politike kuko kubwavyo Kenya ari gihugu gifise ubutunzi buhagaze neza ndetse ko imvururu zibajeyo zotandukira karere kose. Pierre Clavier ni inkuru mu buserukizi bwa Kenya i Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.
Radio ya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda buri munsi murumva ikiganiro muri sanga. Ikiganiro muri sanga rero kiba kuva saa 10 gushika saa 11 buri munsi. Ejo mugenzi wacu Frederic Ngundikije aradutegura ikiganiro, turi kumwe ku murongo wa telefone. Frederic Ngundikije, ejo two kwitega iki mu kiganiro muri sanga?
Oriana ejo mu kiganiro muri sanga tuzogaruka ku bikorwa canke umwihwizo byahuje mu Burundi abari mu kigo cy'igihugu cyo mu bushyanzi bw'amagara y'abantu kijejwe kugwanya ibiza by'ingwara mu Gifaransa bavuga ngo ni Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique. Abo mu biro byo muri Afrika bijejwe gukurikirana indwara Afrika CDC, abahinga mu kuvura indwara zandukira, abo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'abasanzwe bafasha Urundi mu iterambere ry'amagara y'abantu n'abandi. umutumire wacu rero no muganga yanonosoye ibyerekeye ingwara zandukira yari muri iyo nama. Abifuza rero kumenya byinshi kuri icyo kiza kigisubije ku isi hose, nimutangwe mu kiganiro muri Sanga ejo ku munsi wa gatatu. Oriana,
urakoze cyane Frederic Nkundikije.
Urakoze nawe.
Amakuru y'iragishwa rya Amerika arabandanya, tuyabandangize muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugishimire Pierre Claver Niyonkuru ku makuru aje kudushikiriza mu kanya, mu gihe kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken agendera igihugu cya Kongo, hamwe mu mashyirahamwe yigenga aba muri Kongo arifuza ko Amerika yofasha Kongo kurangiza ibibazo by'umutekano muke uri mu buseruko bw'icyo gihugu. Vedaste Ngabo ari ibuvira aratubwira ibindi.
Nyuma yaho inzobere z'umuryango w'ibibumbye zisohoreye raporo ishinje igihugu cy'u Rwanda kuba cyaragize uruhare mu migwano imaze iminsi ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse kigashinjwa no gufasha inyeshyamba za M23, amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Congo, arifuza yuko Amerika yafatira u Rwanda ibihano ndetse rukavana n'abasirikare barwo muri Congo. Damascene Baziyaka ni umwe mu bahagarariye amashyirahamwe yigenga muri teritwari ya Rucuru.
Ntabwo bikiribanga oni umuryango w'amahanga nawo wamaze kwemeza yuko u Rwanda rufite uruhare mu mutekano muke urimo ukorerwa ahangaha kuri ya gufasha iki gisirikari kigumuye cyo twita M23 kigumuye mu butegetsi bwa Congo. Ni ukuvuga yuko rero iki gihugu bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo gikure ingabo zacyo muri Congo kireke gufasha bariya ba M23 kuko ni abakongomani.
Aya mashyirahamwe yigenga kandi akorera mu burasirazuba bwa Congo asaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken ko Amerika yafatanya na leta ya Congo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu burasirazuba bwa Congo.
Icyo twashaka yuko yakora muri Congo yacu mu burasirazuba bwa Congo ni uko yabona igisubizo kuri izi ntambara zikomeje kutera umutekano mukeya cyane cyane ngo mu karere ka Rucuru, aho abaturage benshi bahunze ibyabo bakava mu mago bakaba bari hunze hirya no hino aho bari bafite ubuzima bubi. Kwebwe ibyo twashakaga yuko yakora ni uko yaza atuzaniye igisubizo kurangiza izi ntambara.
Bagaza Jason ni umwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara ari mu nkambi ya Mikenke iri muri teritwari ya Mwenga. Yifuza yuko uruzinduko rwa Minisitiri Anthony Blinken rwatorera umuti ibibazo by'ivangura n'ubutumwa buhembera mu macakubiri bumaze iminsi bwibasira bamwe mu baturage ba Kinyarwanda muri Congo.
Icyo dushobora gusaba uriya mutegetsi wabagendereye Congo ni ugusaba leta ya Congo bariya abantu bagakurikiranwa bagafatwa bagashyikirizwa ubutabera tugakunda tukabona amahoro mbere yuko intambara iba twari tubanye n'andi moko neza. Ariko les politiciens pour leurs intérêts n'ama positionnement politique zabo ugasanga ko barabiba amacakubiri mu bantu, abantu bagatangira kwicana. Mwabonye uzabaye Kaliba aho umuntu bamurya bamutwika, mwabonye zabaye kuri Major Kaminzobe ari umupolisi waraye wishwe muri Howele azirukwasa kandi deja ababikora barazo.
Biteganyijwe yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo azahura n'abayobozi ba guverinema ndetse n'abagarariye za sosiyete sivile kugira ngo baganire ku bufatanye ku bibazo birimo umutekano w'akarere, kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kubungabunga ibidukikije n'ubucuruzi bw'ishoramari mu kwezi kwa mbere umwaka w'2019 nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Tshisekedi i Washington. Amerika na Congo batangije ubufatanye bwihariye ku by'amahoro n'iterambere, ibyo bikaba biri mu masezerano ahuriweho ahagaragaza umubano wa hafi wa Amerika na Congo ndetse n'umuhigo rusange wo gukorera hamwe ku nyungu z'inyungu harimo no gushimangira inzego za demokarasi, kunoza kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kurangiza kudahana ndetse no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Amakuru ya Ijwi ry'Amerika arabandanya umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twababwiye ajejwe imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken haritwe aritezwe mu gihugu cya Congo mu kanya kari imbere mbega ugo rugendo rwiwe rwitwezwe ko iki mugenzi wacu Venice Nshimimana yavuganye n'umuhinga mu bya politique Cédric Muyoboke
mu buryo bugaragara umunyamabanga wa Departement ya Affaires Étrangères y'Amerika arategerejwe cyane hano muri Congo iyo usoma ibinyamakuru bitandukanye iyo ukurikira amaradiyo niyo wumva basesenguze cyangwa se abandi banyapolitike baramwiteguye cyane mu buryo bavuga yuko hari ibibazo byinshi byugarije iki gihugu yagira icyo abikoraho cyane cyane ko azaza asa n'uhagarariye igihugu gikomeye nka Amerika. Muri ibyo bibazo benshi usanga bibanda ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ntara za Sud na Nord Kivu ndetse na Ituri ugasanga bagaruka kuri raporo Nations Unies iherutse gusohora ivuga yuko u Rwanda ruri inyuma ya umutwe wa M23 uri mu Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko biteguye uyu muntu. Nanone abantu muri Sud Kivu nabo cyane cyane nk'abiri iwacu misozi miremire ya Minembwe bakaba bifuza yuko yagira icyo avuga ku ntambara zikomeje kubera muri turiya duce ziterwa na za rede tabara n'indi mitwe nka za mayimayi zigize iminsi zaregoje kariya karere kiringi. Nanone ikindi bantu bari bamwitezeho ni ibibazo biri hagati mu gihugu usanga nka opposition yifuza kuko yagerageza kuvuga ku kintu cy'amatora agomba kuba kandi akazaba mu buryo bukwiriye mu mwaka 2023. Muri rusange ni ibyo bibazo usanga bamwitezeho agomba kugira icyo avugaho kandi akagira icyo abikoraho.
None Bwana Cedric Muyoboke, ku kibazo cy'umutekano ukomojeho abanyekongo bamutezeho byinshi ukomoje ku mutwe wa M23, abanyekongo babona gute uwo mutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda batuye muri kariya karere k'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu cyabo?
Usanga abantu benshi b'abanyekongo bamwe ngira ngo hari baterwa no kudasobanukirwa, bamwe usanga batabyumva, ariko iyo urebye nk'abajijutse bakomoka hariya bamwe bagaragaza kumva nyine ko ari abantu bakomoka muri iriya ntara kandi ari abantu bahariya nyine bafite ibyo baburana. Ariko nanone abantu benshi ugasanga mu gihugu baravuga ngo ntababaho, ahubwo ni abanyarwanda baba bafite gahunda zabo zo gukomeza gutera igihugu. Niko ubona abantu benshi bavuga nacyo gituma babitezeho cyane cyane iriya raporo ya Nations Unies yarabashimishije, kandi urabizi yuko uriya munyamabanga wa Departement d'Affaires Étrangères kuko ibyo azavuga zose cyangwa se azakora ni ibintu bizaba bisa n'ibivuye mu gihugu gikomeye nka Amerika gifite ijambo muri Nations Unies cyangwa se muri Conseil de Sécurité. Yizeye cyane ko azagira icyo abikoraho, wenda iriya ntambara yugarije kariya karere ikagira uko yarangira. Igitangaje usanga batavuga izindi ntambara ziri hirya no hino, ariko ikibaraje inshinga ni iriya ntambara rwose yo mu buseruko ya M23, kandi bavuga ko abakongomani na Leta ya Congo niko yabivuze, bavuga yuko ngo u Rwanda rwabaruhire inyuma.
Kuba Repubulika Demokarasi ya Congo itegereje byinshi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isaba yuko yayifasha mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako karere, yo iratanga iki? Ifite ibihe by'iyumviro by'uko nayo yagira icyo ikora kugira ngo icyo kibazo kirangire vuba?
Sinzi mboje ndavuga ati mpagarariye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndavuga ngo umusesenguzi, ariko iyo ubona ntabwo nahamya ko ari icyo cyonyine kizanye uriya munyamabanga wa Departement d'Affaires Étrangères y'Amerika, ahubwo umuntu yanakeka kuko ibimuzanye hari n'ibintu by'ubutwererane. Urabona yuko Ubushinwa bwari bugize iminsi busa n'ubwegera Congo kugira ngo bugire icyo bwogiraho mu mapartenariya menshi ajyanye cyane n'ibikorwa remezo n'ibindi, umuntu yakeka ko nacyo cyaba kizanye uriya mugabo. Nanone ikindi tutashyira kure ni iriya ntambara ya Ukraine. Iriya ntambara ya Ukraine ubona nga Afrique Sud yafashe attitude umuntu yakwita ngo ni neutre mu rurimi rw'Igifaransa, ariko nanone Congo igasa nk'aho nayo ihaje kugira umubano wihariye na Russie. ukabona nabyo byaza ngo gusa kurwanira kugira umubano mwiza n'ibigu cyangwa se kugira imbaraga ku bigu bya Afrika kuko ubona nk'igihugu cya Afrika Sudan igihugu cy'igihangane muri Afrika ugasanga igihugu cya Congo ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi ibihugu bya mpatsi ibihugu byose biba bishaka kugira mu ijambo nanone ugashaka n'u Rwanda n'igihugu cy'istrategi ibyo byose ni ibintu umuntu yavuga ngo wenda Congo icyo yatanga wasanga yemeye nk'ibintu bya cooperation bilaterale hamwe n'icyo gihugu cya Amerika kugira wenda ngo bagire icyo nabo bakuramo bakabamara iyo ntambara ubwo ni ubusesenguzi nje nakora nk'umusesenguzi w'amategeko.
Cedric Muyoboke umusesenguzi mu bya politiki ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi rya Amerika.
Urakoze Venice Chimimana kubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire namwe ku ijwi rya Amerika.
Aho niyo turangirije ibiganiro byacu turabashimiye mwese umugoroba mwiza.